Y ni la Dion Hijui de América. Ejo ya me dije que cuál es la de Mukironi, Mukironi en Rwanda, Burundi, Mukironi la primera ongo, mi gusta short 12, comentario chungi chena, no comentario mi longi viri, nazi viri, Rwanda, Mukironi la cuya FM, jana kane, mi chiri tatu. Mushora no kudu kuiki ya kui Facebook na YouTube, kui radio achu, no kutiwanda chatu shamakuru, wezi tatu akaurungu, radio achu, VOA, akaurungu com. Nguye neza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederick Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro musanga cyo munsi tugiye kuvugana na bamwe mu baserukiye urwaruka rw'Abarundi mu nama ikomeye yabereye Gitega yahuje urwaruka ruva mu mihingo yose y'igihugu rwaba uruhurikiye mu migambwe. Umashira hamwe atandukanye urukiri mashure ekanurwa yarangije umugambi nyamukuru w'iyo nama nkuko perezida Burundi yayuguruye yabishikirije kwari guhimiriza urwaruka kwirinda indyane za politiki hamwe no kwijijukira ibikorwa by'iterambere. Urwaruka rwarahawe impanuro kandi kujanye n'imigambi yo kwirinda no kwipimisha ikiza cya COVID-19 cyane cyane muri iki gihe amashure yatanguye. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumye rero bamwe mu rwaruka rwari muri iyo nama hamwe rwakurikiraniye hafi ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Lionel Ndayizeye, umwe mu rwaruka rw'Abarundi bakurikiraniye hafi iyo nama. Muri neza Lionel Ndayizeye.
Ndaramukije no kuri Jude America, ndaramukije no kuri twumviriza na Ndaramukije no watumye turi mu kiganiro.
Turi kumwe kandi n'umufaso di Annonciata Muhimpundu. Mwiriwe neza Annonciata Muhimpundu.
Mwiriwe neza cyane. Mwiriwe neza mwebwe mwaserukiye Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza ndetse namwe batumire bahire turi kumwe.
Turi kumwe kandi na Anise Nijimbere. Mwiriwe neza Anise Nijimbere.
Mwiriwe neza aho ku Ijwi rya Amerika. Ndaramukije kandi nawe ko baratwumviriza bose.
Imbere yuko dutangura rero ikiganiro nagomba tugaruke kwa mbere na mbere kuri zimwe mu mpanuro perezida wa Burundi yahaye urwaruka muri icyo gihe.
Twebwe mu Burundi tumenye yuko icyari cyatunyoshye ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi Burundi burafite ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitere imbere. None rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe, urugamba wo kurwanya ubukene kandi ntankeka tuzomutsinda twese tugize urunani. Ahari ubukene harangwa n'inzigo, harangwa n'ishyari, niho urwango rubarizwa. Hama imiryano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo. Uko rero dusangiye umwasi, icyo kibazo nikiduhuze tuje hamwe, umwe wese azare interano yiwe, gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde.
Madame Annonciata Muhimpundu, izo mpanuro mwazakiye gute?
Twebwe izo mpanuro za nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi twazakiriye neza.
Murashaka kutubwira mu majambo make ikintu nyamukuru mwibaza ko mwahakuye muri izo mpanuro?
Twebwe ikintu nyamukuru twahakuye, twarahakuye cyane cyane izo mpanuro, turahakura n'umutima wo gukunda igihugu, mbere turahakura n'umutima wo gukunda ibikorwa kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Amahuja yaduhamagarira gukunda igihugu tukitaho n'iterambere kugira tuve muri ubwo bukene. Ubwo rero ikintu twagiye tuhakuye, twarahakwiye gukora amaboko mu ntoki.
namwe Alice nije imbere mutubwire ukuntu wakiriye impanuro zatangiwe haratangiwe impanuro zitangiye haba kwijijukira ibikorwa by'iterambere kakwima amatwi y'abanyapolitike reka n'impanuro nyinshi cyane rwose zijyanye n'ukuntu urwaka rwo kwifata mu kwikingira no gukingira abandi ikiza cya COVID-19
murakoze cyane twitwa impanuro nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaduhaye twazakiriye neza twigishije ibintu bibiri aho yatwigishije ubwa mbere inyigisho zo gukunda igihugu hanyuma aca twigisha igice kigira kabiri cy'iterambere cy'ukuri ni igice cya mbere cyo gukunda igihugu twakora impanuro nyinshi turatwereka icy'u Burundi twabuze icyo twatakaje n'icyo dukwiye gukora kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse kandi ko bikunda ko dushaka kuba igihugu giteye imbere n'ibindi bihugu bimaze kugera kure mu bijyanye n'iterambere rero urwaruka rwari ruhari by'ukuri twese twavuyeho tujijutse kandi tuvaho twiyemeje dufashe n'ingingo aho twasanze harabayeho gusamara cyane ariko harabaho gusamara mu rwaruka aho twasanze hari byinshi byatakaye kubera tutamenye icyo turi tutamenye n'ikigihugu kiri tutamenye n'ukuntu twashobora gukora kugira ngo igihugu cyacu kidushe kugiteza imbere rero by'ukuri njyewe nka njyewe nihereye ko nagiye kwisi umuhigo udasanzwe wo guhindura ibintu no guhindura n'aho mbaye kandi ndizigiye ko imana izodufasha
egome namwe Lionele Ndayizeye mwarakurikiranye iyo nama naho mutari mwashitse igitega mwarayikurikiranye cyane rwose ikintu ku bwanyu cyabashitse ku mutima n'ikihe muri impanuro zatanzwe
ego murakoze cyane bikanome yasubiye gukemuruka hejuru ry'amerika urabona ko ridahindishe nta guhereza ijambo abajene navuga yuko kubona muhereza ijambo urwaruka ari ukumenya icyo urwaruka ruba rumaze mu gihugu rero jewe nabwira nshimire kandi umukuru w'igihugu navuga bateguye igahuriro ry'urwaruka amahoro y'urwaruka ego nyakubahwa umukuru w'igihugu n'uwa nyakwigendera yarabikoze cyane yarabikora ugasanga yakorana iby'urwaruka ugasanga urwaruka rwakoraniye hamwe bagashobora kunubwa ko ari nka moralizasiyo y'urwaruka yabikoze ugasanga ari ibintu byiza cyane mugabo kandi nkongera nka kamukengurukira ku mpanuro yahaye urwaruka n'impanuro ngita cyane impanuro umuntu uwo ari we wese akunda igihugu agomba gushaka no rwaruka aha ukava aha gushika hajya ashaka guhereza urwaruka kandi by'ukuri ntiyabeshe guhereza kuvuga yuko abanyepolitike bamwe baba bagomba kimura ari abo banyepolitike ibyo baza kuba babwira muraraba mucagure muraba ibyo ari byo muraba ibyubaka aba ari byo umuntu akorera ko ibyo bubaka na byo umuntu agashobora kubigwiza n'ubusa ni ikintu gikomeye cyane yashingiwe kuvuga abanyepolitike kuvugaragaje kuraba abanyepolitike n'urwaruka ruri mu Burundi urwaruka rukenye abanyepolitike ntibadusabe amafaranga bakaca bagomba gukoresha urwaruka urabona yuko urwaruka rwononwe n'abo banyepolitike nyine rero navuga yuko iyi moralizasiyo nk'iyi ikoranira abaza mu rwaruka ni ikintu cyiza cyane ahama akongera agahamagara abo banyepolitike nyine kuko bafite aho bahurira abanyepolitike bafite amanama bahuriramo akongera nawe akababwira ati naba urwaruka mugukoreshe ibishoboka mugukoreshe ibintu byiza mureke gukoresha amafaranga yanyu kugira imurushije mu ngeso zitari mbi urabona yuko ngaha mu Burundi ikintu cy'ubukene urwaruka ariho bwa mbere nibo baba frappe cyane ni ukwibaza yuko iri huriro agera mu rwaruka asuta kure irindi huriro nk'uko abanyepolitike bama bahura nabo abarunga yashoye mu banyepolitike byashoye kubereka yuko urwaruka ari ikintu giteza gukingirwa cyane mu gihugu
ego be nanonsiyata mu mpundo y'icyo n'ikibazo rw'igihugu reka n'abari muri iyo nama bashimike ko cyane rwose ko urwaruka gukwima amatwi y'abanyapolitike rukijijukira ibikorwa by'iterambere ikagukunda igihugu ikuba izo mpanuro zagarutse cyane rwose kuri icyo cyiyumviro cy'ukukebura urwaruka ibintu ku bwanyu bidahora byifashe gute
mu bisanzwe kuba baragarutse ku kintu cyo kuvuga ngo urwaruka rwima amatwi abanyapolitike batandukanye ni uko rimwe na rimwe iyo wishinze wumviriza abanyapolitike batandukanye hari aho usanga bigoranye ugasanga bakwereka kwama umengo twoguma mu matora ariko bakiragira ibikorwa by'iterambere. Rero iyo politiki ihari, bene baza yuko politiki ihari ibitwarira bose, ibyo kuguma umuntu aririmba politiki ntibyo biba bikenewe, ahubwo hagezweho gukora amaboko mu mpunzi, tugakora kubera ibiduteza imbere. Kuko abanyepolitike, hariho abanyepolitike bagira igikoresho, bagira urwaruka ibikoresho byabo, tugasanga urwaruka ruguma biruka inyuma y'abo banyepolitike atakindi kintu rubyimarira. Rero niyo mpamvu ubu uye guhangana na politike sibyo bigezweho, kuko amahoro n'umutekano mu Burundi birahari, hasigaye gukora amaboko mu mpunzi, tukarwana n'ibi bintu by'ubukene kandi tukarwana n'ibi bintu by'ubushomeri biri mu rwaruka. Kenshi cyane baza yuko bagarutse ko kugira ngo batwereke yuko ibyo kubavana na politike byabanza bikavamo, ariko kugakura amaboko mu mpunzi. Naye ubundi bwo mu Burundi bimeze neza, nta njyana za politike zihari, ariko rero naho zidahari barategerezwa kutubwira ngo dukure amaboko mu mpunzi kugira tuzane n'iki kintu cy'ubukene, tube nk'abandi.
Anise nije mbere mwavuze ko mwavuye muri iyo nama mutahukanye icigwa gikomeye cyane rwose, ariko abantu bakurikiranira hafi politiki ya Burundi baravuga ko iyo nama itari iya mbere ishinikiye cyane cyane ku nyigisho zohabwa urwaruka kugira ngo rwiteho cyane rwose ibikorwa by'iterambere n'ukundi gihugu. Ku bwanyu, icyatumye inama zabaye mbere zitakurikijwe n'impanuro zatangiwe muri izo nama ni hikiye? Ku bwanyu murabona ko bitandukanye n'inama zabaye bwa mbere?
Yego cyane, biratandukanye rwose, kuko bwa mbere inama yaraba mu Bukavu, abanyepolitiki bari bafite igipande kinini cyo gutera urwaruka ndetse bakabacyusa, barabe bakica mu bikorwa byo kwiteza imbere. Rero bari baraduhugura batwereka yuko urwaruka igihe cyose twabayeho dusamara muri politiki, icyo gihe byacu bya igihugu cyononekaye, icyo gihe basasa muyobozi binjiye mu gihugu bakikorera ko uko bashaka, icyo gihe kandi igihugu cyatakaje ubutunzi bwinshi. Rero byaragaragara yuko by'ukuri kandi birazwi yuko abanyepolitiki ibyo cyose baba bariko barakora baba bafite plan imwe, ababa bafite plan yo kurondera ibiti, abandi barondera ubutunzi. Rero nicyo gituma bahora bakunda guturagiza urwaruka bakarushyira mu bikorwa bibi bobo bakeneye neza. Ari nacyo gituma rero nshimiye ingingo nyamicyubahiro yafashe yo guhugura urwaruka, babereka yuko ahubwo urugamba dukwiye kurwana atari urugamba rwa politiki, ari urugamba rw'iterambere. Nicyo igihugu cyakenye, nicyo igihugu cyabuze ubwa mbere, ari nacyo gituma bagiye bahagurutse kugira ngo baduhugure. Rero twakuye ibintu bidasanzwe, aho umuntu yabona by'ukuri akabona ati Burundi kuva ubwa mbere twaratakaje byinshi, aho wasanga abantu cyangwa n'urwaruka rutabona. Uno munsi n'akaryokeza by'ukuri ishima intwaro guhera kuri nyamicyubahiro umukuru w'igihugu ahaguruka akaja mu rwaruka akatwereka icyo twatakaje, kuko turabona icyo twatakaje. Ubu rugamba turiko ni urugamba rwo kwiteza imbere, ni ku rugamba rwo kuba hamwe tugakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Nihuriro twarimo cye naratangaye, aho wasanga nagumye niyumvira ndaraba igicapo cy'Uburundi, Burundi bugiye kwitwa Burundi uno munsi, Burundi n'ikigo cyo kubaho by'ukuri bufise ikintu bavuga ngo nk'ubutunzi buriko burahaguruka uno munsi. Ari nacyo gituma rero urwaruka tutohengeshanya guhaguruka, kandi turiko turabona iyo dutera tuje. Ubu rero urugamba no gutera mbere twarabonye abajene benshi bashinze intare, ibintu byinshi bariko baravumbura tugatangara, n'abatafise icyo baba bariko barakora by'ukuri twavuyeho dufite igicapo, dufite n'intego. Rero n'ukuri abanyepolitiki nta kibanza ubu bagifite mu rwaruka, kuko urugamba turiko ni uko kwiteza imbere. Abanyepolitiki nabo urazi ko kenshi baba barondera inyungu zabo rwaruka, ubu two turavaganwa n'izo makosa.
Murakoze Lionel Ndayizeye. Nkuko mwabivuze namwe, amanama ameze nk'iyo yarabaye muri kahise, ariko ntivyabujije ko mu matora yabaye mu mwaka uheze urwaruka rwacanyemwo, eka kenshi na kenshi ura hisunzwe imbo za politike. Ikintu kireza agatima ko muri iki gihe bizohinduka ni iki?
Ego cyo kimuvuga navuze yuko ni nakwigendera izi nama yazikoze z'urwaruka yarabikoze cyane, ahubwo jewe novuga yuko ukungene biba nk'imigenzo n'ikintu gikoze nk'umugenzo atacyo kigusigira, ntacyo kiba kimaze. Kumva yuko hariho nyakwigendera yasize yaragiye kicamurani bashe cyane mu gwaruka cyane cyane mbere cyane wabona wasanga kugira kuntu yakunda n'umupira wasanga hari hose ariko arabwira urwaruka ugasanga yacishijemo n'ukundi urwaruka tuza kwifata ugasanga mashinika kugwaruka kugwaruka yarabikoze si uyu no munsi nakubaha umukuru w'igihugu ahari abitanguje n'uhahora by'amahoro y'urwaruka yarabigira ahubwo twebwe tw'urwaruka twokwibaza ati eske bikorwa mu buryo ubwahe eske hariho nobwa evaluation kuko ikintu gikoze urevaluye ukavuga ati reka turabe ryahure ry'urwaruka rya mu mwaka wahera hamwe n'uyu niruhure tugiye gukora tubaze tubone icyo nubwa icyo twishinze nubwa amatageti icyo twishinze twivuga ati uyu mwaka tugiye gukora ibi eske byarakoretse eske nimba bitakoretse byatumwe nande intambamyi zabaye izahe nubwa yuko niba hariho amahure y'urwaruka yagiye arabahama ntagire ikintu na kimwe gihinduka mu rwaruka nubwa yuko n'ibintu bitegurwa mugabo ata evaluation ihaba rero gukora ikintu kugira amahure y'urwaruka hama urwaruka nako izo mpugurwa ntuvuga ati eske ama evaluation ari hehe icyo twashimikiye icyo twashimikiye ko ni icyahe kuko hajya mu busanzwe nubwo yuko leta ariyo ijya ibintu byose mu busanzwe leta niyo irogila niyo irogila igira rogila si ibintu byose kuvuga yuko urwaruka twokura amaboko mu mpuzu kuvuga yuko twokora kuvuga yuko nimukura amaboko mu mpuzu nimwihangire imirimo nimukora uku n'uku 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 hama leta ntikwereka uburyo proje ntikwereka ati ibyo niba twababwira nimwihangire imirimo nimucishe ngaha nimukora uku ntitubakingire muri ubu buryo nimukorere ngaha nimubwire uku hama leta itwereka icyo twategereza gukora nta namugwaruka twokugira kwishika nta kiba kimwe twoshika ko ahantu hariho hose mu bihugu byacyo byose urwaruka rwagenda ruratera imbere leta yagiye ijya imbere hamugaruka rukaja inyuma reka twereka icyo twategereza gukora n'ahandi kwihangira imirimo turashoboye kwiyumvira mugabo dupfanye imigambi dupfuye aho dukorera nawe usanga n'ahantu hari perturbe n'ibintu icyo usanga ntibyoroshe rero
reroiza
baze barakoresha ikintu cyo kuvuga ibintu hamugaruka bakabishyira mu mbiro
tukiri kuri uyu mukanya gatoya mwavuze ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri mu rwaruka aricyo gituma urwaruka ruhendwa icyo kibazo ariko ntikiraba mu nzira
ntikirava mu nzira icyo kibazo biragoye kubwira ati byo mu nzira kubera ibyo bavuga ibyo bakora niyo ngorane y'abanyepolitiki dufite ngaha muri afurika mbere cyane cyane ngaha mvuge ngaha mu Burundi bafite ibyo bavuga mugabo kubishyira mu nzira icyo usanga bigoye bavuze yuko twebwe tutategereza kumviriza abanyepolitiki hanyuma icyo gihe cy'abanyapolitiki naho akaba aribo badushuhuriramwo wumva ko ari ibintu bibiri biba bitandukanye ahubwo kuko tubumviriza kuri abo babadushuhuriye murabona yuko urwaruka nirwo rufite amaraso ashushe ngaha mu Burundi turi benshi cyane urwaruka rushoboye sinzi uburyo gukora urwaruka ngaha mu Burundi turi benshi cyane hakubwira rero baduhereze bya bikorwa tubwira twubake igihugu baca batonsera wa mwanya ugasanga badusize mu bintu bitagira ikimazi ugasanga na bwa bukene umunyapolitiki akwemera ibihumbi ijana akwemera ibihumbi amajana atanu giriki babandi urwaruka nabo bafite ibibazo byose bibiri byo kutihangana na bwa bukene ugasanga bagiye mu bintu bitagira ikimazi aho urwaruka nubwo yuko jewe no hano urwaruka yuko bonyine batutiriza kumviriza umuntu uwo ari we wese mu kubera ngo ari wamutwara mu gacimbiri nuko yavuga ngo bagakoresha ubwenge bwabo ariko uwo muntu iteka arambwira bizana ubuzima cyangwa byica ubuzima nicyo kintu cya mbere na mbere urwaruka rufite kumviriza
icyo nagomba kongera kuvuga ku mumbabarire
yego tugakujyana
icyo nagomba kuvuga kuri icyo cya Lionel agiye kuvuga
yego
je nibaza yuko Lionel woba warakurikiye nibaza ko wowe woba ukurikirana ubuzima bw'igihugu nibaza kandi ko woba unakurikirana ibikorwa icyo cyo kuvuga cy'uko boba bahimiriza urwaruka hanyuma ntihabe evaluation cyangwa ntihabe gukurikirana atagenzi je nibaza yuko kuva kuri nyakwigendera igihe yatangwa gukora mu rwaruka hariho deri zirita zabonetse aho urwaruka kwaca rutangura kuja rurakorera hamwe mu makoperative ushiko no munsi hariho amagrupe madegende solide ku mitumba ushiko no munsi hariho amashyirahamwe yo kwiteza imbere aho za jake hariho ibiki no munsi tugeze aho leta ishyira imiliyari mirongo ine n'umunani mu kigega bije kandi cyatanguriye kuri nyicubahiro nyakwigendera aho yashyiraho banki y'urwaruka barondera kwiteza imbere kiro muko ubuze yuko ata mahangiro amahangiro babarihaya tuba ahatubari ho kuyakurikirana wowe wirengagije nico byiza biriko birakogwa none ko hariho dije kandi ari yugaruka n'umuntu akaba ariko arahimiriza ko abajene baje hamwe encore dufite na dije irimo imiliyari zishika 50 na imiliyari 50 na leta yashyize mu rugo rwaruka mwumva yuko by'ukuri ibyo bavuga ibintu kandi bahejeje no gukora naho twese tuvuga tuti ubu turafite amaso yo kubona n'izo miliyari z'imiliyari twatoko tubadepoze imigambi muri dije egare yuko by'ukuri leta iravuga ikintu ikongera ikanagishyira mu ngiro abadusesaguje aba abanyepolitiki badusesaguje nta kintu bigeze badushigira kiretse kuduhombesha ibyo byiza ari nacyo gituma uno munsi ni gufata inshinga turiko turaronka kandi ko turiko turabona ibyo by'ukuri biratwereka by'ukuri yuko imbere ari heza n'ibyo bavuga ari byo kandi tubitegereza guhagurukira rimwe tukabishyira mu ngiro
murakoze hari icyo kibazo ariko cy'ubukene kitaraba mu nzira naho ugaruka ngo wari kurategera impanuro nziza eka ruri kurategera uruhara ruhambaye cyane rwose rufise mu iterambere ry'igihugu eka no mu gukunda igihugu hariho icyo kibazo cy'ubukene kenshi na kenshi ariko mwavuze ko abanyapolitike bakoresha kugira ngo baruyobye icyo kibazo mu kivuga kwiye
ikibazo cy'ubukene cyarabayeho mugabo uno munsi leta ikibakora ubute bwose kandi nicyatanguye kuva kera kuva aho abanyepolitike bakora cyangwa intwaro zagiye zirahaba zitanguye bwa mbere aho zidashobora gutunganya neza iby'igihugu ubukene rero bwarabayeho mugabo urafite iyo bwaje bupfa anacyo gituma leta uno munsi iriko irakora kugira ngo ubwo bukene bushobore kuhava rero ubukene bushobore kugira ko butaba buhari mugabo icyo tubiza ko ni ubukene twabayemo cyangwa ubukene turimo uno munsi ahubwo nicyo gituma kubera tuwufunga cyane kugira ngo ubwo bukene dushobore kubuvamo ejo ntihatowe mu Burundi akivuga ubukene azowe mu Burundi akivugwa kubura akazi azowe mu Burundi akivugwa ubushomeri naha rero bari kora dutegura ko natwe twokwikazana tugakora tugakura amaboko mu mvuzi kandi birashoboka
Anonsiyata Muhimpundu ikibazo cy'ubukene mu rwaruka ubushomeri ntibishobora kubangamira imigambi myiza urwaruka rushobora kuba rufise eka impanuro rushobora kuba rwashize ku mutima ko twabibonye ku myaka iheze ko kenshi na kenshi abanyapolitiki usanga bakoresha urwaruka nk'uko mwabivuze baruhendesha ibi na biriya icyo kibazo mu kibuga kwiye
njyewe ngerageze kuraba turenyuma muri parahise mvuga ku kintu kijyanye n'ubukene nibaza yuko ikibazo cy'ubukene ubukene ntiburi ngaha mu Burundi honyine ndetse kandi ntibubaye aha mu Burundi honyine hariho n'ibindi bihugu byakenye ariko kugera kuri uno munsi bigeze ku ntambwe nziza kubera ko byakuye amaboko mu nkunzi rero ni nayo mpamvu ino leta yacu yagerageje ukuntu ibiraha biravuga iti ego ubukene mu rwaruka burahari ndetse kandi buhari nkuko bitwaye nta kintu kitagira iherezo ubuzohera irashyiraho tujya banki zije ijya y'urwaruka irashyiramo amahera arenga imiliyoni 58 azofasha urwaruka kugira ngo ruve muri ubwo bukene nibaza yuko tugiye hamwe tugategura imigambi tukaronka kapitali ikibazo cy'ubukene kizohava hanyuma hambavu yuko abanyepolitike bamwe bamwe bashoboye kuba bobishyiramo uruhara biragoye cyane biragoye rwose sinavuga ngo bararushyizemo uruhara hariho mugenzi wanjye yavuze ngo hariho ngo ababwira urwaruka ngo imimere myiza ariko ntibabikore bene bavuga yuko byakoze kanatsinda n'amashurwe yabyo muriko murayabona muriko murumva yuko leta yafashe mu mugongo urwaruka igafata mu mugongo imigambi yose izoshyikiriza kugira ngo itange imitahe natwe dukore twiteze imbere tugabanye ubu bushomeri n'abanyepolitike si bose badashyitsa ibyo baba bavuze si bose badashyitsa imigambi y'iterambere baba bavuze ahubwo jyewe mbona neza yuko imigambi mbere bashyikiriza iriko irakorwa mbere nanone mu minsi muzabona turi ku mbuga turi ku rubuga turiko turakora twagiye hamwe tugakora kugira ngo ubu bukene buve mu nzira ndetse na bya bigango by'abanyepolitike bisohoka bihamagarira umwe uriya canke ngo ibi n'ibi bizokunda bizogabanuka kuko twe tuzaba turiko turabona iyo turiko turajya hadde kuvuga ngo tuzogira byika ngo abanyagurutse baduhende oya ntibaduhenda kuko tuzaba dufite ikintu kitwakipa tuzaba dufite icyo turiko turakora hajya umuntu aguhenda kuko abonereza amaboko nayo utareza amaboko nta muntu yoza kukubwira ngo ibi n'ibi n'ibi ngo ucibikora icyo kibazo rero cy'ubuzima kizohera kandi ibintu bizogenda neza ibisigaye byose imana ndabibona byemeraga yuko
murakoze iyo rero ndayizeye mu gihe urwaruka rwoshya ku muzirikanyi impanuro rukaba nk'uko bamwe muri mwe bimwe bivuze eka nka mwese rwoshira ku muzirikanyi izo mpanuro ikaba rugahindura inyifato bizokenerwa kandi ko n'abanyapolitike nabo nyine bahindura inyifato ikintu abanyapolitike muri rusange bogira kugira ngo inzira nziza yufatwa n'urwaruka ishyigikirwe n'iki cyane n'ibi
ego cyo kino uvuga nyamukuru umunyepolitiki wari we wese mu mugambi wari we wose yohindura nuko yomenya akamaro k'urwaruka cye eske urwaruka ni iki mu gihugu urwaruka dufise mu Burundi rungana gute rushoboye iki kuko hajya igihugu kitagira urwaruka ni igihugu kiba gipfuye kuko hariho umuntu yigeze kuvuga ati umunyepolitiki mwiza wiyumvira ku matora azoba ejo ariko umunyepolitiki mwiza niwiyumvira kugwaruka gw'ejo rero umunyepolitike mwiza ariko ariyumvira kugwaruka uno munsi niwo munyepolitike novuga akunda igihugu kuko kuba umunyepolitike si kwitwa kuba uri mu mugambwe kanaka waratora umugambwe kanaka ataco umariye igihugu ahubwo kuba umunyepolitike mwiza ni ukuvuga ati jewe nitoje ngaha ndi iki mu gihugu ndiko mfashe iki gihugu kibi nyakwigendera niwe yavuze ati gutorwa kuba umushingamateka kuba musitanteri kuba umukuru w'igihugu ni ugusiga pasaje nziza mu gihugu bakavuga ati ibi byakozwe kuri naka ibi byakozwe kuri naka ukabona yuko usize de trace inobliable hamwe abantu batazopfa barakwibagiye bavuga ati ibi bintu turibuka rero ibyo barabura ko byitwa naka ibyo barabura byaswa kuri naka by'amashuri yubatswe kuri naka ariya magorofa yubatswe kuri naka ariya kiriya ngomero zubatswe kuri naka urabona nk'akarorero novuga kwibagaza bagaza n'umuntu uno munsi turavugana batanga ko akarorero bavuga ati ingomero z'uko turakoresha umurega nk'uwa n'umunsi tuko turakoresha wubatswe kuri bagaza n'ibintu urabe bagaza igihe yatwara n'uno munsi yendirizenti bakavuga ati uno munsi umuyaga nkuba tuko turakoresha wubatswe kuri bagaza n'ikintu gikomeye cyane n'ikintu cyiza cyane rero umunyepolitike uwo ari we wese yomenya eske produit y'urwaruka itegereza kuzana mu gihugu n'ikintu ategereza gukingira n'ikintu ategereza gukingira akavuga ati reka ndabakingire kuko aba no munsi tuba turagenda nibo ejo bazaba bafite igihugu eske igihugu bazaba bafite mu buryo ubwahe bigatuma bakora igihereza bakatuma bakacubaka mu buryo ubwahe gikuru n'umunsi wa bagenzi bandi bakora bavuga ati leta yasizemo amamiliyariti muri ga banki n'ikintu cyiza cyane eske urwaruka ruzoronka uburyo bushoboka bikunda idabije irahari ibyo kuri barasizemo amafaranga n'amabanki yaratanzwe urahari ufite imigabo n'imigabo na ikintu gishoboka baguhereza ibyo n'aya n'amabanki eske umujeni azoronka uburyo mu buryo bwahe kuko ashobora kwiteza imbere eske se fasile ko ashobora kuronka ubwo buryo imigambi twayumvise eske iyo kositiyon ikaba jene no munsi twari twishe na kositiyon ijya kositiyon amabanki adusaba ibyo byari bitwishe eske ubwo buryo tuzoburonka mu buryo bwawe uzozana imigambi bagukurikirane bazane bagukurikirane bavuga ati turabe imigambi y'uyu muntu tuyikurikirane tuhama tuyihereze uburyo nicyo kintu gikomeye cyane ntandi gushyira uburyo mu mabanki n'aya n'amabanki yari arimo uburyo eske n'ukomere eske bigiye gushyikira gute nicyo kintu gikomeye cyane bakanadufasha na leta ikanadufasha ikavuga ati reka tubafashe tubakurikirane gusha ku matera n'imigambi yabo tukayikurikirana nicyo kintu kiri très important urwaruka n'izo ngurane twe dufite ntandi kwihangira imirimo turabishoboye kuko mwarabonye urwaruka ruhugiye ku kaminuza bashyiraho imitaka mu gisagara cya Bujumbura bagacuruza amayinite bakagira imikashi ya mayikokashi ubwo mwarabonye yuko ingingo mu nyuma yaje iva muri leta nyine bakavuga ati kwata mutaka bakeneye kuba mu gisagara ibyo bavuze ko tutakivuga ati nta mutaka dukeneye kuba mu gisagara baba bavuze ati nta mujene dukeneye ko ijyangira imirimo nibyo bintu byose tugezeza guhura kuko amajene twose ntituzira kwicara mu biro ntituzira gukorera mu buryo bwa leta kwihangira imirimo ni izi nyine uwo mutaka mba nsize mu ibarabara kugira incuruza amayinite kugira incuruza ibinica n'ibiriya nibyo kwihangira imirimo kuko n'ibyo umuntu aba ageze ko n'umutahe aba afite
umushinga ntayo yanditse nije imbere namwe mu gihe urwaruka nk'uko mwabivuze gushira ku muzirikanyi impanuro rukijijukira ibikorwa by'iterambere rugakunda igihugu kugira ngo ibintu bije mu buryo za mbyare za politike ntizisubire kuvugwa abanyapolitike mubasaba kimwe
igihe urwaruka rwo kwishyukira ibyo bariko baraduhanura intwari turaduhanura by'ukuri abanyapolitike tubasaba yuko batusaba kwinjira mu rwaruka babacuje ko murazi yuko abanyapolitike nari nazasiye bo baharanira inyungu zabo kenshi bakunda kuva baharanira inyungu zabo barakwiye rero kumenya ko abajene ari uburundi bwinshi ndetse injyane zabayeho umwe ari sumirinda wenda ari sumirinda yiwe bigahava twubaka igihugu cyacu baraduhaye akarorero ukuntu ibindi bihugu bigeze kurere kandi byatanguye biri hasi y'uburundi ariko uno munsi bigeze ku rugendo rukomeye ako natwe nituguma turi mu njyane za politiki tuzohindura tuzohindura vision usange tuguma turi muri izo nyene dutume tudashobora gushika kurere mu bijyanye n'iterambere rero abanyapolitiki bomenya yuko urwaruka ari Burundi bw'ejo ari inkingi y'ejo kandi mu ngufu zacu nk'urwaruka niba dukoresha nabi igihugu cyacu tuzogisambura ariko ni baza bashyigikira imigambi ikirakorwa by'ukuri zotuma ejo h'Uburundi haba heza nkagira ko mvuga nanjye ndaba mu banyepolitike nta gihe na kimwe aba ariko harakorwa ikintu cyiza bobo bazosanga ariko baravuga ngo ni byiza anacyo gituma kumva ngo abajene babijukiye gukora batazi leta yabahimirije batangwe gukora baba bansesene umwe wese atunganya ikintu iyo bishobora kumuteza imbere bacuruza ama ekokashe n'amalimikashe hanyuma icyo babona ko biriko biratera tezoro byo gushyira umutaka mu ibarabara urumva nawe icyo kintu ntigitomoye leta yavuga ati ibintu by'imitaka n'ibivyo muganga bikuye visiyo canke itageki yari isanzwe iri mu mutima w'umujene yo gukora kuko na buri muntu no musiri bikashe na ko kashe biratangwa mugabo imitaka niyo cica mu ibarabara rero leta abanyapolitiki barakwiye no kumenya yuko iyo hari politiki irashinga ikintu cyiza cy'agaciro gituma urwaruka rutera imbere kandi n'abenegihugu batera imbere bagashyigikira ntibafate ibyera babyambika izirabura izirabura bazambika izera kandi babona ari byera rero naho abanyapolitiki boshyigikira ibikorwa by'iterambere ndetse bagakunda urwaruka ejo urwaruka tuko turabona ko abahora baduhenda nta kindi badushyiramo atari kudusubiza inyuma uwo munyepolitike rero azoza avuga ibinyuranye n'ibyo tuko turabona kandi by'ukuri kandi bizima uwo tuzomwiyamiriza hanyuma kuba bije ko yabayeho nk'amabanki n'ayandi mu gasiko biri ijya ni banki y'urwaruka kandi byigeze kubaho rero nibaza yuko leta ntikora ibintu detema ikora ibintu yabitunganyije kandi yageze kize ibona ari uko bikenewe inabona n'inzira bizocamo ahubwo nshamimiriza yuko abajene bose bokumva kamore kiri kiradutera babona yuko ari ku neza zabo no ku neza z'igihugu ejo anacyo gituma boja hamwe bagakora kugira ngo dushobore kuganya koko ubu turi mu murindi ntabyo gusubira inyuma
ego me anasiata muhimpondo abanyapolitike mu basaba iki kugira ngo intumbero nshasha ugaruka rusabwa gufata ikomezwe igume itera imbere ishobore gushika ku migambi yishinzwe
jewe nk'icyo mbona twavuga abanyapolitike ni uko abanyapolitike kujya bahora bajya mu rwaruka bakababwira imigambi yabo bashaka gushika ku nyungu zabo n'ubu bajya mu rwaruka bakabahimiriza gukora abanyapolitike babonye urwaruka kandi ruri ku kizi bakareka guca hirya no hino ngo babace intege ngo babace hirya no hino ngo bababwire bakiriri nuno muriko murabikora ntaho bizoja ntaho bizoba kubera ko wewe baba bashyizeho nk'umugambi utiyumvamo uri umunyapolitike kanaka ugakivuga kiriri ndeka ndabice hirya no hino ntabwo urwaruka ni uko ahubwo bokorohereza urwaruka bakabahimiriza gukora kuko ibi byose ntibashobora kujya guhenda urwaruka ngo rugukurikire utabona ikintu uzorumarira rero iyo habonetse ikintu cyatuma rugira icyo rwimarira ntiwoca rero ubabera intambamyi ahubwo wahimiriza gukora hanyuma kubijyanye nuko ngo ego leta ngo irabahimiriza gukora ngo batangura gukora ngo basanga ngo babasamburiye ko batanze akarora ati ugasanga nk'abariko baradandaza mu bikasho ngo bitaka mu ibarabara ugasanga leta ngo kiyisubiramo ati nta mutaka n'umwe dukeneye mu ibarabara ni ukuri icyo kintu kiriziguye neza none umutaka urinze uwushyira mu ibarabara nta kajagari koko wumva wawuteye mu ibarabara umutaka warinze uwushyira mu ibarabara rero iyo bavuze bati ikintu kiriya ntikihave umuntu urwaruka rwoje ahantu rukibaza mbebasha ni kuri kiba nkuye aha hantu rero ntiduce tubona ko ari urwango leta igihe ahubwo tube tubanza turare icyo leta igishaka nawe urumva gushyira umutaka mu ibarabara ibindi bintu biba bitoroshe hanyuma kugira amakenga ngo none dj hoho ngo ntibizohava bishyika leta ikabahimiriza gukora mu nyuma numvise yuko ariyo mbati mu nyuma ikabagira nk'iyo mitaka yari mitashe yayo birasiguye neza ibya banki y'urwaruka barayisiguye neza barasiguye n'ukundi itegerezwa gukora ni banki yaje ku mushomeri umwumwe si banki yaje ku mugeni umwumwe ni banki yaje ku bagene bagiye hamwe bagategura umugambi bakerekana umugambi bakeneye gukora ndetse baratanze n'imigambi bategerezwa gukora kugira ngo byorohe hanyuma basabe imitahe basabye umutahe bawubahe bakorere hamwe maze imitumba y'igihugu cyose cy'u Burundi ibiri kirakora umenya ko umutumba kanaka harimo amahera ya DJ ahanahana hanyuma nta mpungenge z'uko ayo mafaranga bitazogenda neza baremeye ati n'ubu kiki atishikiriza umugambi gushikeje amafaranga azoboneka rero abanyapolitike bakwiye kumenya nibahimiriza urwaruka mu butandukane bwa politike ziri mu Burundi bahimiriza urwaruka mu butandukane bwacyo dushyire hamwe dukorere hamwe tuve mu bukene turejeje kuvuga ngo leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi kuko leta ni nziza kuri nyakwigendera twarahimirizwa cyane kwiga amashuri uhereje kwiga amashuri ego hari ibintu by'ubushomeri mvuga kuri leta tugeze ko no munsi naho y'uwo mukuru w'igihugu cyacu dufite yaho ni yuko abashomeri bari bahari igira ibahe amafaranga biteza imbere none leta bayemwe aho yoreka ko umubyeyi gusa nuko ndabyumva nuko abanyapolitike bajya hamwe bakajya hamwe bakorohereza urwaruka
natugwaruka tugakora amaboko mu mpunzi kandi tukakora atambwe ndende. Murakoze mushenahe anise nije imbere iruhande imigambi myiza leta iko iratunganiriza urwaruka rw'u Burundi ibindi bintu byokorwa kugira ngo iyo migambi yose itere imbere eka n'urwaruka ntirusubire gucanamo nk'uko twabibona mu mwaka uheze ibindi bintu leta yakora n'ibihe yokorera urwaruka.
Murakoze cyane icyo gihe mbona leta yoshya mu ngiro byavuga ngo wigishe umwana gutambuka cyangwa wigishe umwana gutambuka usozeshe umwana mufatira inkoni cyangwa mufata n'amashyi leta hamwe n'imigambi iri kirakora yofasha cyane ku ishyirwa mu ngiro y'amakoperative ariko ashingwa mu mitumba y'abajene solide bari hamwe ndetse iganashyigikira n'andi makoperative yose yarahasanga leta yoshya kwikirana cyane ishyirwa mu ngiro y'amakoperative ariko arashingwa mu mitumba y'abajene ndetse akanafasha cyane no kubafasha ku bintu bijyanye n'imigambi iriko bariko barategura kuraba neza gukenguza ko ari imigambi itondetse neza na rujya murazi yuko umumezo mushasha uratera amabavu urwaruka nirwo n'urwaruka rwari rusanzwe rumenyereye gukorera hamwe leta rero yoshyigikira igakurikirana ikaraba gute amakoperative ariko arashingwa gute amakoperative ariko arakurikiranwa gute abajene bariko barashobora kumenya kwandika imigambi no kuyipresenta rero coba ciza hamwe n'ibi ikigo turakora bizotuma urwaruka rugira ubumenyi kandi ushobora gushyikira n'aya amafaranga byoroshye rero muri make n'izo novuga ahandi leta tuyisaba ko igize amanama yo guhugura urwaruka kuko urwaruka twarakakaje dutakariza mu bya politiki baratwica anacyo gituma leta yashishikara ihugura cyane nabereka icyo batakaje n'ukuntu bakwiye gukora nicyo mu majambo make mbaye ndavuga
anonsiyata muhimpundu bwanyu ibindi bintu byokorwa kugira ngo urwaruka barwuganire muri iyo migambi mishasha eka niyo ntumbero eka niyo nzira nshasha rugiye gufata muri iki gihe kugira ngo indyane hagati y'urwaruka ruri mu migambi itandukanye zirangire ubutagisubire inyuma
banabaza yuko ibindi bintu leta yokora kugira ngo ishyigikire urwaruka biragoye cyane guca ushyiraho ibindi bintu ngo n'ibindi tutarabitangura ngo bijye mu ngiro yemba nayo banza igashigikira uwo mugambi wo kuje hano muri ano magrupu ma economique de jeunes solidaires bakabahereza iyo mitahe bayibahaye hanyuma bakabikurikirana bakadusanga aho turiko dukorera bakaraba yuko atakangonongono karimo karimo naho bakakagonora ndetse bagatanga n'inyigisho y'ukuntu ibi bintu bizokorwa kuko ni bishasha nta ntara n'imwe ibikorwa biratangura ngo twumve aho Groupe ma economique de jeunes solidaires yaduzemo bose bagira abaje ku kizi twese tugira tuje ku kizi ubu uyu leta rero tuba hasi ikatugendera mu makomini mbere no mu ntara kugira ngo ishishikare kudusigurira tuje mu bintu tuzi kandi twumva ndetse twiyumva makademi mu byo tworohera gukora ibindi nabyo nibaza yuko bizogenda bikurikirana buke buke nta buvuka harimo ngo ace yuzura ingobyi reka tubanze duhere kuri ibi iriyo ndazi nabyo bizodushikana ku rindi terambere maze natwe dushibuke mu iterambere nk'ibindi bihugu
urwaruka rwose ntigwasho kuba ruri muri iyo nama abari muri iyo nama bari abaserukiye urwaruka bo mu nzego zitandukanye ikintu mubwira urwaruka rutashoboye kuhishikirana igihe ibintu byiza mwakuye n'ibihe mubacira ku mayange cyane cyane nk'urwaruka rutashoboye kuja muri iyo nama
urwaruka rutashoboye kuja muri iyo nama ibintu twakuye nanatuze ubwa mbere nuko twize inyigisho zo gukunda igihugu no kubyikorera rero baratusiguriye cyane ukuntu icyo twatakaje nabivuze n'icyo dukwiye gukora tukazavanwa n'abanyepolitiki ako tugahangana n'urugamba rwo kwiteza imbere twararanze uburorero bwinshi cyane bwatumye igihugu cyacu gipfa twarabonye kandi n'ukuntu twashobora gukora uno munsi bigatuma dushaka gutera imbere icyo no hano urwaruka rutashoboye kuhashyika by'ukuri nibaje hamwe baje hamwe amagurupe maze jeunes solidaires ariko aravuka ku bitumba ku bitumba bayinjiremo amenye yuko n'ibizamaga muri icyo icyo bazohagura bisanga ari ba nyamwigenda ko nimba leta ibirikirashyira ingufu muri ibyo kandi ikabikirahimiriza urwaruka kuja hamwe n'umunsi bagasamara icyo tazokwisanga ari bo basigaye inyuma ariko bose nibumva umugambi wa leta bawicuki ariko gusamarira mu banyepolitike bababwira yuko ari ibyaba canke ari iby'umugambi uri ku butegetsi bibiri bamenye yuko politike igufasha kugira ngo winjize uburyo bwawe mu mufuko politike igufasha kugira ngo ushobore gutera imbere iyo ni politiki nziza ariko politiki igusaba gushyira amabuye mu ibarabara yuko iyo twopfapanura nayo twe twaboneye byinshi turavuga ati bwa bundi abaduhenda by'ukuri baduhenda bafatiye no kutamenya ku iwacu cyangwa no kutabona ku iwacu rwaruka rwose rero twese twavuye twihaye ihangiro ryo gukora cyane ryo gushyigikira leta kugira ngo ibikorwa dushobore kwiteza imbere rero kugaruka rutari ruhari bakwiye byishyize inkoramutima anacyo gituma icyo kintu abandi bose batahabaye bocicukira
ahantu hose yatamuhimpundo hari n'izindi mpanuro zatanzwe ku bakiri bato cyane cyane mu mugambi wo kwirinda kwanduza eka no kwandura ikiza cya COVID-19 hakaba harafashwe imigambi rero yuko abanyeshuri bose bagiye gutangura amashuri bategerezwa kwipimisha umugera wa COVID-19 izo mpanuro zozo mwazakiye gute
twebwe izo mpanuro zo kwipimisha ikiza cya COVID-19 twazakiriye neza kanatsinda leta yacu yarabyoroheje kupima koronavirusi babipima ku buntu ndetse kandi iyo basanze uyirwaye bakakuvura ku buntu rero byewe narabyakiriye neza mbere ngahumiriza n'urundi rwaruka kwipimisha ikiza cya koronavirusi mbere ntibazipimishe muri uku kwezi gusa cyangwa ngo ndahegeze umuntu akaza arahengera indwi zitatu ziheze akagenda bakongera bakamupima koronavirusi kugira ngo amagara ashishikare kuba neza tureze kwanduzanya kuko nikiza mubona cyatikije inganda urabona gifata umwe uno munsi ugasanga izo cyafashe abashika 500 ariko wamenye ko urwaye barakuvura ugasanga utashye muhira ukomeye na mwabwije ikiza kivurwa kandi kigakira igiteye ubwoba kirakira rero njyewe nabahimiriza ubundi rwaruka nuko bwo kwipimisha ubwo abanyeshuri eka n'abandi bose bikorera ibyabo b'urwaruka eka ndetse n'ubutari urwaruka bakipimisha iki kiza kugira ngo umuntu wese agendagenda aza amagara yiwe ahageze azi ukuntu byifashe
hari intambara ya madame Annonciata mushobora kuba mubona muri izo mpanuro hari ikintu coba cotuma ugaruka rudafata nkama izo mpanuro zijanye no kwirinda kwandura canke kwanduza abandi ikiza ca covid 19
ntamba tubona atari gusanga ariko haratangwa ibyo himirizo basanga bamwe bamwe biciye amatwi ukumva umengo uri kugenda ukomeye ukavuga ngo byose ngwaye byose noja kwipimisha nta yindi ntambamitwe twabona atarubugaba buri ku muntu twe nta yindi ntambamitwe tubona kuko intambamiyo bari yabazapimwa ku mafaranga ugasanga umuntu yitwaje ati nta mafaranga afite none coronavirus bayipima ku buntu bakayivura ku buntu
kugwaruka canke ku bandi bantu bose boba bica amatwi kuri icyo kiza ruhonyanganda ikintu mwabwiye ni ikihe madame Annonciata
jewe kintu nababwira ni uko batabifata nk'indwara nk'izindi batabifata nka malariya kuko ni indwara ifata kubera inkwemu rero urabona abantu ni benshi ugasanga uri kugendagendera ahantu hari abantu benshi ugasanga umuntu araguhemeka cyangwa arakoroyarakwanduje guca mbona ni uko boza ubuzima bakajibura bakareka kuguma bavuga ngo gende ino ntiyomfata genda ahantu hatari abantu benshi ntiyomfata bakijukira cyane kujya kwipimisha tugwaruka n'abantu bakuze bakipimisha kugira ngo umuntu wese agende azi ukundi byifashe
mushe ntahe imbere impanuro zatanzwe kugwaruka cyane cyane mu byerekeye ukuntu bwo kwirinda ikiza cya covid 19 n'ukuntu bwo kwirinda kwanduza icyo kiza mwebwe mwazakiye gute ku bwanyu urwaruka rwakiriye gute izo mpanuro
twatakiriye neza kuko nyir'icyubahiro yamaze kurivumera twabonye yuko ari umubyeyi akunda urwaruka icyo nibaza yuko urwaruka rurafite amaso yo kubona n'amatwi yo kumva urumva yuko ari kiza caboneje inganda nyinshi mu bihugu byinshi kandi benshi bahasize ubuzima rero ukumva umubyeyi yovuga yuko urwaruka ugenda ku ishuri rwipimishije twe twabyakiriye neza kuko iyo bamaze kujya ku mashuri urabona ko ababa bari mu marise baba barara hamwe bagiye batipimishije bose bagenda banduza abandi bamaze kwanduza abandi rero uca usanga kiza kirakwiye hose kandi kirabagiriye nabi rero umujene wese cy'ukuri yabyakiriye neza kuko ni urukundo umubyeyi aba akunda umwana kugeza aho amubwiriza yuko yokwipimisha kandi nk'uko mugenzi wanjye abivuze amafaranga utanze nayo bagusabye urumva ko icyo ari kintu kimwe
ku bantu cyangwa ku rwaruka cyangwa kuri bamwe bashobora kuba batarabona ku cyo kiza ari ubunyamwanda akajambo mubabwira n'akahe impanuro mubaha ni nk'izi
impanuro nubaha nubabwira yuko ubuzima ni amazi aseseka ntibayore kandi kirazira gukora ikintu umanje kuyibonera ko igihe abantu usanga aza gukora ikintu byamaze kuyangara agashobora no gucyasiga ubuzima kandi rero nibabwira ntibamenye ko ubuzima ariko akihabwa bugukunda hanyuma bakabuzikirira butaronerwa cyangwa butarashikirwa n'ibibazo ukamenya yuko ubuzima bwabo nibatabukunda nta wundi muntu aza kububakundira anacyo gituma umuntu yobirenga ko by'ukuri urasamara cyane kandi yoba atikunda kandi niba anakunda n'igihugu kuko ingufu z'abajene na nyakubahwa yarabitubwiye ntituzoshobora yaratubwiye yuko umutahe wa mbere ufise ari ingufu zacu cyangwa ari ubuzima bwacu nitubwenda rero tukabifata minenego ubuzima bwacu buzogwara tuce mu bitaro cyangwa ubu cyangwa ibyaterambazwa ko twakorera hirya no hino nizo ari kibandanije cyangwa mwarumvise ko hari ibihugu byinshi byugaye n'amazi biza kugara ntihabe hagikorwa ibikorwa igere ntibikeneye mu gihugu cyacu turakeneye yuko abantu bokwijukira kwipimisha ndetse ibibazo usaka byose leta yashyize ahabona akabikorera ko kugira ngo ibyo nibibazo bagira ikibazo bikunde dushobore kwiteza imbere rero ubaruka rwose ni urubyumve aho bari ndetse nabo barabirenze ko genda bahanura yuko naho baba barashyize ku mashuri baca bagenda bamera gatanyibona nibwo bakipimisha
koze Annonciata mu impundu zimwe mu mpanuro zitangwa cyane cyane mu buryo busanzwe bwo kwikingira ikiza cya covid 19 cyane gukingira abandi kugira ntubanduze no kwambara utupfukamunwa muribaza ko urwaruka ushobora kwijijukira umugambi nk'uyu mu Burundi
yego urwaruka rurijukiye cyane kwambara udupfukamunwa kuko biri mu mpanuro zatanzwe zishobora kurwanya kwanduzanya hagati yacu rero udufukamunwa je uko ndabibona aho ngendagendera hose genda abona ko udufukamunwa abantu baratwijukiye kimwe bisagara ndetse no mu gihugu hagati mu ntara mu makomini atandukanye genda abona baragijukiye ibintu byo kwambara udufukamunwa ndetse n'ubu ubuye hariho n'isekeza rihari ryo guhimiriza kwambara udufukamunwa mbere bagatangamo impanuro bakanabibutsa n'ibimenyetso bimwe bimwe byerekana icyo kigo cya korona virusi bakanabibutsa n'ukuntu bashobora kubyitwaramo kugira ngo ntibanduzanye rero aho uri nta mpungenge ihari mu Burundi ibyo biri ko birahimirizwa kandi biri kubera mu gihugu cyose
mu kurangiza namwe mu nshingano anise nije imbere bimwe mu bintu bikorwa cyane cyane mu bihugu nka byose muri iki gihe hari icyo kiza cya COVID-19 mu buryo busanzwe bwo kwikingira no gukingira abandi ni ugupfuka umunwa n'izuru utwo dupfukamunwa n'izuru n'ibintu ugwaruka mushobora kubona ko urushobora gukurikiza nkana mu Burundi
navuga yuko ugwaruka 60% rurabikurikiza ngaho hari urundi rwaruka rushobora kubifata minenerwe ugasanga biba bikorera kuko umengo ntibiberekeye anago tubasha duhanura by'ukuri yuko ngo kumva impanuro zose bahabwa n'abaganga kuko nanabivuze ubuzima ni amazi asese kandi bayore kandi bikakihabwa rero ko nabo baba babyirengagije cyane babifata minenerwe bamenya ko ari ku neza y'ubuzima bwabo akumva ko agapfukamunwa bojyana nabo ko mu bindi bihugu barabonye ko inganda by'ukuri zaha tukiri ari nyinshi natwe igihugu cyacu kozitira kitaronerwa na burya mba cyarashyitse mu gihugu cyacu babirwa barabibona icyo kintu ngo cijukire rero ndemeza ko 60% bashobora kuba barumvise uwo mugambi 40% ndazi nanjye aho nkunda gutembera ndabona yuko hari urwaruka rumwe rubifata minenerwe uko menga ibarabo nacyo gituma rero kubabwira yuko bogaba cyane bagume bugururira umwasi kandi babona ashobora gutikiza ibintu byinshi bizapfa mu gihugu
mu gusozera madame Annonciata inama yabaye mu ndwi iheze Gitega yakoranije urwaruka rwo mu nzego zitandukanye yari inama ise intumbero ikomeye cyane rwose kugira ngo urwaruka rugire uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu no gukunda igihugu urwaruka mwaruteye akamu abanyapolitiki mwaruteye akamu akamu motera muri rusange abarundi kuko burya bubaka amahoro ika guteza imbere igihugu ni magiriranire akamu motera abarundi muri rusange kuri ibyo bibazo byose eka n'icyo kibazo cyo kwirinda ikiza cya COVID-19 akamu motera ni nk'akahe majambo make
kewe akamu motera afatiye ku nama duherukamo yari ihambaye urwaruka nuko ubwa mbere no homoiza abarundi bose bagashyira umutima mu nda ku bibazo ibicaye nk'ibiriya babona umenga birahanze igihugu na cyane cyane ku bibazo by'ubukene kuko ubukene buri mu rwaruka n'ababyeyi baba babubona igihugu kirabubona niho abantu bose aho Burundi barabubona rero nibashyira umutima mu nda nubahimiriza yuko mu minsi mikeyi mu minsi iza iki kibazo kigira kirangiranywe n'imizi maze Burundi buzobeho butoshe kandi butotahaye bumeze neza nk'ibindi bihugu maze urwaruka narwo rukure amaboko mu mpuzu rwegeze kureba sesankuyoze bareke kwiruka mu bintazi bareke kwama biteze akazi ka leta ariko bumve yuko bategerezwa gukora ibivuye mu maboko yabo maze leta nabo nayo ikabashyigikira ku bijyanye n'ikiza cya COVID-19 naho nyine sinabatera ubwoba ngo hari amagorwa ngo ibiki n'ibiki ahubwo ni uko boshyira mu ngiro ibyo abaganga baduhimiriza mu kwikingira no mu gukingira abandi bagakoresha za mpanuro zose baduhama aho babaye naho bakaba bijukira kwambara udupfukamunwa gukaraba n'amazi meza n'isabune kwipimisha kenshi rero ingingo zitatu zihabwa umuntu akipimisha akaraba ukuntu bimeze kuko mugenzi wanjye yavuze ko amagara y'amazi aseseka ntibayore kandi koko n'amazi aseseka ntibayore kuko ubuze amagara meza ntushobora gutera intambwe ntushobora guterera imbere ujyanye naho n'abanyepolitiki bari mu gihugu cyacu mu Burundi nabo nyine byinshi twabivuze nyina wahimiriza yuko bakwigera urwaruka mu butandukane bwabo kugira ngo iki gihugu cyacu dushibuke mu iterambere ntitugume muri bya bindi bya politiki ariko tujye no mu bikorwa y'amajambo asosa ya politiki bayashyire no mu bikorwa ibikorwa bisose nk'uko baba bakeneye yuko amajambo yabo bakeneye agenda neza n'ibikorwa bigende neza. Rero rero kandi nje ndashimira ko na Leta y'u Burundi yari yiyumvira ijya nama kugaruka n'iteka ku gihugu n'iteka ku Barundi n'iteka mbere no mu bihugu bibanye, byumvise yuko ugwaruka rujya hamwe kuri igihugu agakoresha inama mbere n'iteka kugwaruka hose bumve yuko rukunda kandi bumve yuko rwitawe maze rukora amaboko mu mpunzi uretse kwizera ibi cyangwa biriya bitaboneka ariko tubabe yuko twashiruka mu iterambere maze muri byose na hose dukunde igihugu rero rugira umutima uhumirije, tugire umutima ukanura, dukanure tubone iyo turiko turajya nk'uko imbere ari heza natwe ugwaruka ibintu byose bizabe byiza maze dushobore kwiteza imbere nk'abandi. Murakoze
namwe mushena yanise ni Jibere akamwote y'Abarundi muri rusange mu gushyigikira iyo migambi eka nubwo bwenge eka n'izo mpanuro ugwaruka rusange rwatahukanye rushize ku muzirikanyi tugakwijamo.
Murakoze cyane. Je cyo navuga ni mu buryo bubiri, ubwa mbere ni mu buryo bw'iterambere tubohimiriza Abarundi bose bakora kumvira yuko ubwa mbere borabira ku ndongozi kubona umukuru w'igihugu ashobora gutora igisamba akinjira mu benegihugu agakora, ko n'umukuru w'igihugu ashobora gutora ibuye agashyira ku rutugu kandi ari umukuru w'igihugu, ko n'umukuru w'igihugu ashobora gutora isuka akinjira, ko n'umukuru w'igihugu ashobora kuva mu muduga akinjira mu bifashi. Abarundi bose barakwiye kurabira ku ndongozi bagakura amaboko mu mpunzi bagakora, cyane cyane n'ugwaruka bakarabira ku ndongozi. Kera umukuru w'igihugu ntiyazi ingano no kubonyura hasi, byari bigoye no kugira ngo umuntu ashobore kumubona. Mugano munsi umukuru w'igihugu arakora, ibyo rero ntabwo ariko arakina umupira cyane ariko arakina ibirori hagati muri twe, aba ariko atwereka akarorero. Abarundi rero bose n'abarundikazi n'ugwaruka bave hasi by'ukuri bakore, ejo igihugu kizagipanze neza. Hanyuma ikigira kabiri no mvuze kuri icyo nyine cy'iterambere, nagomba kugaya ingendo y'abanyepolitiki bakunda guhengera ibintu bitanze neza hanyuma bagaca bajya mu benegihugu bakabacusha. Abarundi rero bose bavanure nyinshi bamenye yuko nta kindi duhanganye nacyo muri ino si duhanzwe n'inda yacu, duhanzwe n'ishaka kudutunga, duhanzwe n'ishaka gutunga imiryango yacu. Rero by'ukuri abanyepolitiki nibasambura abenegihugu, nibasambura igihugu ku mpfo zo kubazanira ibintu bitaboneka, abemera ibintu bitajya n'ibiza, kubashyigikira imigambi bihari babizona bana byiza. Ejo niyo baba ariko baravuga rega ibibazo ni ubwenge, yakabazi ubwenge bupfumiye bashyigikira imigambi izirikira kogo, hanyuma bakabavuga bati duhindukize mu byiyumviro by'iwacu mugati ko turatanga akarorero. Mugabo urumva umuntu aza kuvuga ngo Leta nicyo irabikora neza, kandi abantu bamaze kuvurikirwa bakabona kuretira kirabikora neza, nicyo gituma abantu bava inyuma. Hanyuma ikigira kabiri rero navuga kijyanye n'amagara na cyane cyane kuri iki kiza cya Covid, Abarundi ntibakurikiza impanuro Leta irikira bahari yo kwikingira, bamenye yuko ni ubuzima bwabo buba bubi n'ubuzima bwabo buhora n'isanganya, nibo bazoba bahombye kuko ntibazoba bakirota akanya ko kuba kuri mu Burundi cyangwa no kuronka icyotunga imiryango yabo. Babijukira impanuro zose bahabwa, haba gukaraba neza n'amazi meza n'isabune nk'uko tubitegekwa, haba kurondera agafukamunwa, haba gukurikiza impanuro zose, kwipimisha, bamenye ko ibyo byose bituraba hamwe. Rero Abarundi bajya ku rugezo nk'uko nyakubahwa akunda kubivuganye n'icyubahiro, aho umwanzi tumurwanya kandi birashoboka mwarabonye ko mu Burundi toya abantu barwaye ni bake, y'abantu bahitanwa n'ikiza ni bake gusumba ibindi bihugu. Rero iki kintu bagishyigikira bamenye ko kikiza arakaranda kandi cyamaze inganda, bacishukire amagara yabo abe meza. Murakoze.
Murakoze Anise Nijimbere, ndabashimira mwe Ansiata Mwimbundu, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye kandi na Lionel Ndayizeye, telefone isa n'iyamugoye mu gihe cyane mu minota ya nyuma. Aba ndabashimiye mwese rero ku byiyumviro byiza mwatanze, cyane cyane byerekeye iyo nama yabereye i Gitega, iyi nama yari yahuje urwaruka. Mwakoze. Ndabashimiye. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose ba Radio Ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro cyacu muri sangacu y'umunsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.